Umwami wacu nashimwe, turamwizera n'imitima yacu yose. Nariyumviriye ku bantu, abantu bose bazoja mu bwiza bwo mu ijuru. Umwami wacu yarabakijije, yarabagakiza. Nta muvugishwa n'umwe, nta uvugishwa n'Imana n'umwe, nta ntumwa n'imwe, nta muntu w'Imana n'umwe yashoboye kugira uwa akiza cyangwa agakiza. Agakiza kava ku mwami wacu. Mbere navugishwa n'Imana n'intumwa, nabo nyine bari bakeneye ubuntu bw'umwami n'agakiza kiwe. Ku iherezo umwe wenyine wazuhabwa icyubahiro kandi agashigwa hejuru n'umwami w'abami n'uganza abaganza. Abandi bose bazopfukama imbere yiwe bace bugufi, nka kumwe b'abakuru 24 bakoze, bakura ibitsibo byabo, bagakura ibitsibo byabo, bagaca bapfukama bakavuga bati wewe wenyine urabereye guhabwa icyubahiro, ishimwe n'ububasha no guhimbazwa. Mbega ubuntu, mbega amahigwe kubona dushobora guharugwa muri abo umwami wacu yashize mu mugambi wiwe. Kandi turabizi si ibintu dupfa kwiyumvira gusa tuwihwisha, ariko turabizi. Mwendata Gailo yaravuze ati hari ikintu kiba mu mutwe, ati mu mutima naho hakaba ikindi. Mu mutwe hari ikintu kibayo, mu mutima nawo hakaba ikindi. Mu mutima turizira tudakekeranya, maze umunwa nawo ukavyatura. Kuno muhingamo turaza kuvuga gato kuvyo twavuze byo kumugoroba no mu gatondo, kandi zigiye yuko ivyo bintu biza kutuzanira twese uburuhukiro, kandi biciye muri ivyo dushobore kuronka ibindi vyizigiro bishasha mu mana, gutyo ishobore kuduhagurutsa no kutwubaka mu buryo bw'imwemu, maze twongegwe mu intege mu kwizera kwacu. Nama ndabibona buri gihe nsoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimwe ibintu bibiri, umugisha n'umuvumo. Ijambo ry'Imana ritwereka ukumvira no kutumvira, ukwizera no kutizera. Ibyo byose tubisanga mu byanditswe vyera. Rero dufite ikintu kimwe cyo gukora, nukwibaza ikibazo tuti mbega none tuhagaze hehe, tuhagaze hehe. Kuva icyo gihe rero tumaze kumenya igihagararo cyacu, uruhagararo Imana yadushizemwo, muri icyo gihe rero duca dukomera mu mpemu, kuko ivyo Imana yakoze bihoraho. Ivyo Imana yakoze nibyo bigenga ibintu byose, ntibinyiganga. Byakozwe gushika mu guhoraho, n'ibintu bihoraho. Ivyo nivyo ukwizera kwacu gushobora guhagararako, kuruhukirako. Rero duca duhabwa uburuhukiro mu Mana. Hari uburuhukiro bw'abantu b'Imana, kandi uwaburonse abayinjiye muri ubwo buruhukiro. Uwaronse Imana abayinjiye muri ubwo buruhukiro akaruhuka ibikorwa vyiwe vyose. Kuri jewe rino jambo ryacitse ikintu kinini cyane, gikomeye cyane, kuko ndazi neza nakekeranya yuko rishyiraho ubufatane, rishyiraho ikiraro, rikatwereka aho tugeze, rikatwereka igihe aho kigeze. Mu bihe byose ivyigishijwe, ivyavuzwe, ivyabaye mu ishengero rya mbere ntibiragarukanwa. Ariko ugushumbushwa, ugugarukanwa kwarabandanije. Ubu rero kugiye kugera ku iherezo mu bantu b'Imana, kugiye gusozerwa. Nicyo gituma bikwiye yuko tubibutse ibyo Imana yakoze kugira ngo bitwereke ivyo iriko irakora muri kino gihe kuko mu bikorwa byayo byose ivyo Imana yakoze turavye Imana yakoze duje tubona ivyigiye gukora muri kino gihe twarize ku gice cya 29 aho tugeza dufashwe n'Imana kuno muhingamo rero turaja kuraba igice cya 30 gusura mu vyagezwe igice cya 30 umurongo wa mbere gusura mu vyagezwe cya 30 umurongo wa mbere igihe ibyo byose bizoba byabashitse ko ivyo umugisha n'umuvumo nabashize imbere mukavyibukira iyo muri mu mahanga yose ahoraho Imana yanyu azoba yabirukaniye mugahindukirira uhoraho Imana yanyu mukamwumvira muri byose muri byose nkuko mbigera uyu munsi mwe nabana banyu mumwumvishirije imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose ngo gatatu uhora Imana yanyu azotuma muhindukira muve mu kinyago abagirire ikigongwe asubire kubakoraniriza hamwe abakuye mu mahanga yose azoba yarabasabagirije murongo wa kane kandi namba harabirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari yijuru riherera ura Imana yanyu azobakurayo abakoranye mbere iyo niho azoja kubazana umurongo gatanu kandi uhora Imana yanyu azobasubiza mu gihugu cyari shambu y'abasukuruza namwe mucegukire kandi azobagirira neza abagwize gusumbya basogukuruza abagwize gusumbya basogukuruza murongo gatandatu kandi uhora Imana yanyu azokuraho kudakebwa ko mu mitima yanyu nuko mitima y'uruvyaro rwanyu kugira ngo mukundishe imitima yanyu yose kugira mukundishe imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose mubone kubaho amen gushikano rino jambo turazi yuko rino jambo lifise aho lihuriye na Abisirayeli mu buryo bw'umubiri uburyo busanzwe turabona rino jambo ririko rirashitswa imbere y'amaso yacu kuva ku mpera y'amajuru no kuva ku mpera y'isi Imana yarakuye abantu bayo bari ku mpera y'isi irabazana ibazana mu gihugu cy'abasekuruza hano haranditswe yuko ngo bazogwira urazobagwiza gusumbya basegukuruza ibi navyo turabibona biriko birashika imbere y'amaso yacu akenshi twaravuze ko hariho urunganwe rudasanzwe ruri uburyo bubishye mu rungano rwa mbere rwa gikristo iby'abayuda byagenda bibangabanganywe n'iby'igikristo byari bihejeje gutangura gushika mu mwaka wa 70 inyuma yo kuvuka kwa Yesu Kristo igihe urusengero rwasamburwa maze abisirayeli bagashwiragira mu bihugu byose cyo kimwe ibyo bintu kwari bibiri bigenda bibangabanganywe muri kino gihe ku ruhande rumwe hari isozerwa gishengero ry'umwami ku rundi ruhande naho vyose biriko biraja mu kibanza cavyo biriko biratungana kugira ngo umwami ashobore kongera kwishurira abantu biwe ba Isiraeli twebwe nk'ishengero ryo mu manyamahanga turafite amahirwe yo kumva ijambo ryavugishijwe, kandi turashobora gushyira mu kibanza ibyo byose uko ari bibiri, ibigenewe ishengero hamwe n'ibiraba Isirayeli. Ushikuno munsi Abayuda bo ibyo uko ari bibiri ntibashobora kubitondeka uko bibwirizwa gutonda, ntibashobora kubishyira mu kibanza cyavyo, bari hajya gusa ariko baracyafise icitwikiro ku mitima yabo. Hano rero Imana iravuga ngo muri icyo gihe nzukuraho kudakeba kw'imitima yabo. Gusoma ibyavuzwe 33:6, aha rero havuga ugukebwa kwa Kristo kuva mu gihe cya Aburahamu. Abayuda bose barakebwe mu mubiri, hanyuma baca bakurikira inzira zabo bwite, ariko ubu bazogendera mu nzira z'Imana, kuko Uhoraho azokeba imitima yabo. Abenshi barakebwe mu buryo bw'umubiri, bamaze gukebwa baca bakurikira inzira zabo bwite, ariko ugukebwa kuvuye ku Mana, kw'Imana, ugukebwa kw'Imana kuvuye ku Mana mu mutima kudutuma dushobora kugendera mu nzira z'Imana. Mbere Pawulo yarabyandikiye Abaroma ati ugukebwa si kujya kugaragara n'amaso kw'inyuma, ariko ugukebwa nyako n'ugukebwa ko mu mutima. Abaroma igice cya 2:28-29. Uko gukebwa ko mu mutima twaramaze kuguhabwa, Abisirayeli nabo bazoguhabwa mu gihe cyabo, igihe cyabo kigeze. Hano haravugwa muri gusubira mu gitabo cya 30 ko Uhoraho azobakura aho basabagiriye ku isi yose, abegeranye abasabagiye abegeranye abajyane mu gihugu cy'abasekuruza, kandi azobagira inyegu yiwe, maze bazonezerwa kandi bongere bagwirirane kurusha igihe cy'abasekuruza. 5. Turashobora kuvuga uno munsi yuko ishengero rifise umugabane kuva Imana iriko irakora muri kino gihe. Rero nimba dushobora kubabwira bino bintu bikurikira, ko twagiriwe amahigwe kurusha urundi rungano rwabayeho. Rero ibyo si uko twari tubibereye, ariko n'ubuntu bw'Imana bwatugiriye imbabazi, bwadushitseko, buduha kugirirwa ubuntu bwo kuba muri kino gihe. Nta muntu n'umwe yahisemo igihe yabwirizwa kubamo. Abrahamu yaravuze igihe kimwe ati yaba Imana yari kuba yaramubajije igihe yari gushima kubamo mu gihe cya Aburahamu, igihe cya Mose, ati n'igihe ki ushaka kubamo, ngo yari kwishura yuko ashaka kuba muri kino gihe, ati nshaka kuba muri kino gihe. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane, yavuze ibintu bikomeye cyane, kandi nibaza yuko ari igihe gikomeye kandi cyiza cyane. Ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande naho ni igihe kibi cyane, ariko iby'Imana bizokwama bitahukana intsinzi, bizokwama binesha. Ibyo ndashobora kubibabwira mfise ubushizi bw'amanga bwinshi, kandi ibyo bivuye ko Kristo umwami wacu yanesheje ububasha bwose bwa Satani. Amen. Kandi intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu. Ukwizera kwagaragaye muri twebwe biciye mu ijambo ryiwe, kandi biciye muri mwe muwiwe, niyo ntsinzi yanesheje isi. Ubu rero haranditswe hano mu gihe cya 30, gusura mu gihe cya 30, gusura mu gihe cya 31, ngo kuko ibyo byagezwe mbageze uyu munsi, atari ibyo kubananira kandi atari biri kure. Ntibiri mu ijuru ngo muvuge ngo ngo muvuge muti ninde yo tudugira mwijuru kugira ngo abituzanire ngo tuvyumvire tuvyitondere. Mungu acumi na gatatu kandi nibiri hakujya ikiyaga ngo tuvuge ngo muvuge muti ninde yo tujabukira ikiyaga ngo abituzanire ngo tuvyumvire tuvyitondere. Murongo wa 14 ariko iryo jambo riri hafi yanyu cyane, mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu ngo mubone kugitondera. Amen. Mbega ikintu cyiza gaye, nta muntu numwe akeneye kwirirwa araduga mu ijuru kugira ngo aronge inyishu y'Imana kandi yongera yitwigisha. Imana yavuye mu ijuru iza ku isi kandi yaratwishuriye muri Yesu Kristo. Ibyo dukeneye byose ibikiri mu ijuru byaramanutse ku isi biciye muri Kristo, agendera hagati y'igiterano cy'amatara ndwi. Yohana yamubonye hehe? Mbega amubonye mu ijuru gusa? Oya, aravuga ati nabonye igiterano cy'amatara ndwi byajuru hano igice cya mbere, kandi nabonye umwe yagendera hagati y'igiterano cy'amatara. Ijwi ryiwe ryari rimeze nk'ijwi ry'amazi menshi asuma, agendera hagati y'abantu biwe. Nta muntu n'umwe muri twebwe hamwe n'abo bose bumvise ijambo ry'Imana muri kino gihe, nta n'umwe yagumye mu kutamenya, nta n'umwe ashobora akeneye kwirirwa aravuga cyangwa ngo avuge mu mutima wiwe ngo ninde azoduga mu ijuru kugira ngo aturonderere inyigisho z'Imana. Haleluya. Nimba hari umuntu yibaza ko ashobora kugenda cyane ko iyo nyigisho iri hakurya y'amazi, oya, turamubwiye tuti oya, iyo nyigisho ijambo riri hagati yacu, ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe n'umutima wanje, ijambo ry'Imana ni gishinga ntaye kizima mu kanwa kawe no mu kanwa kanje. Uko niko twabisome kandi niko tuvyizera. Umurongo wa 14 vya gusubira mu vyagezo 30. Umurongo wa 14 ariko iyo jambo riri hafi yanyu cyane, mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu ngo mubone kugitondera. Rero hacahaza ijambo ngo uyu munsi ku murongo wa 15, murongo wa 15 uravuga ngo eraba uyu munsi mbashize imbere umugisha n'amahirwe bo n'urupfu n'amagorwa. Uyu munsi Imana iri kiravuga, uyu munsi hacu, kandi hari gituma ndiko ndabishimangira ko muri kino gikorane hariho itandukaniro hagati y'abavuga butumwa bo mu minsi heze mu binjana biheze bigishije ijambo ry'Imana. Hariho itandukaniro rinini hagati yabo hamwe n'igihe turimo muri kino gihe, aho ijambo nyakuri ry'ukuri ry'Imana ryahishuwe umwami akongera akavugana natwe. Hariho itandukaniro rinini hagati y'ibyo bibiri. Abavuga butumwa bose baragerageje uko bashoboye kandi Imana izo bibahembera mu guhoraho, ariko ibyo umuvuga butumwa avuze ku Mana no ku ijambo ry'Imana ntibishobora kugereranywa n'ibyo Imana yonyine ivuze ku ijambo ryayo. Mbega mwabitahuye, kandi turabona itandukaniro. Turazi yuko mu gihe cya Yesu abantu benshi baravuze ubutumwa, baravuze, hanyuma haca haza umuntu yarungitswe n'Imana, ntiyavuze ubutumwa nk'abandi bose, ariko yazanye ijambo ry'uyu munsi, ry'uriya munsi bariko. Amen. Ijambo ry'uriya munsi bariko, ijambo ry'irya saha, ijambo rya kiriya gihe Imana yavuze icishije muri we, ntiyari amajambo y'umuguruka, ariko kwari guhishurwa kuzima kw'ijambo ry'Imana. Kandi igihe umwami wacu yinjira mu isinagogi maze bakamuhereza igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya, yarasomye muri Yesaya 51, hanyuma yaciye avuga ngo iki? Mbega yavuze ngo ejo hahise kino cyanditswe cyaranditswe, mbega yavuze ngo ejo hazoza kizoshika. Oya, yavuze ati uyu munsi iki cyanditswe kirashitse imbere y'amaso yanyu, nkuko byanditswe muri Luka 21. Ntiyashimangiye kuri ejo hahise cyangwa ejo hazoza, ariko yashimangiye kuri uyu munsi. Uko niko mwe mu Imana ashira habona ibintu agashimangira kuri uyu munsi, ubutumwa bwa kino gihe, ijambo liriko lirashika ubu muri kano kanya, kandi turajyakira, turagemera nk'ibifungurwa bizima uyu munsi. Gusura mu byagizo 33:15, eheraba uyu munsi mbashize imbere ubugingo n'amahirwe, ubona urupfu n'amagorwa. Turashobora guhitamwo. Urashobora guhitamwo mutima w'igiciro, urashobora guhitamwo aho uzomara ibihe bidashira, aho uzoba mu bihe bidashira, urashobora guhitamwo, urashobora gufata ingingo aho ukeneye kuba. Ibyo bikuvako, Imana yarateguye vyose, ariko umwe wese abwirizwa gufata ingingo yiwe. Imana idushira imbere guhitamwo ubugingo n'amahirwe ahoraho. Ego, ni mu nkundira nonge ndabivuga ndabitomoye, ubugingo budashira n'amahirwe ahoraho, ivyo ni vy'Imana idushize imbere uyu munsi. Iravuga iti murashobora guhitamwo, mugahitamwo ubugingo budashira canke mugahitamwo urupfu rw'ibihe vyose n'amagorwa azoza inyuma. Mbega muhise mwiki? Mbega duhise mwiki? Canke mvuge nti mbega twafashe iyihe ngingo? Kumbure ko nategerezwa kuvuga ivyo kubw'ubugingo buri hano uyu munsi, ubugingo bwe buri hano uyu munsi butarashikanira umuntu atarashikanira ubugingo bw'Imana, atarafata ingingo. Muri icyo gihe rero ivyo bwizwa gukogwa ubunyene ku bw'untu bw'Imana. Umwami ashize guhitamwo imbere y'umuntu wese kugira ngo ayihitiremo. Murashobora kubisoma, ntibikunda ko umuntu avyibagira nk'uko twabisomye muri mu gusura mu byagezo 33:15. Haranditse ku 16:6, gusura mu byagezo 33:16, kuko uyu munsi mbabariye gukunda Uhoraho Imana yanyu no kugendera mu nzira ziwe no kwitondera ibyagezwe vyiwe n'amabwirizwa yiwe n'amateka yashinze, kugira ngo mubone kubaho mugasare Uhoraho Imana yanyu abahera umugisha mu gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire. Amen. Murabona ibyo ari byo? Aya majambo yose, ibi byose yavuze, ukuguhitamo Imana yabishize imbere y'abantu bayo, yaravuze ati murashobora ariko ntimubishaka, narakoze ibishoboka byose ariko ubu rero mubwirizwa kwinjira muri no sezerano nagiranye namwe. Mutegerezwa gushitsa ivyo ndabategetse kandi mukavyumvira. Muri uku kumvira harimwo umugisha w'Imana. Haranditse ku murongo wa 19 gusoma kugeza mu 19 ngo uyu munsi ntanze juru n'isi kwivyabona bizobagiriza yuko mbashize imbere urupfu n'ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko nimuhitemo ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu. Mukunde Uhoraho Imana yanyu, murongo wa 20, mukunde Uhoraho Imana yanyu, mumwumvire mwifatanye nawe akaramata kwariwe bugingo bwanyu n'ukuramba kwanyu kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye basokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo kwazokibaha. Ni jambo ryumvikana cyane, ni jambo dushobora gukuramo twese inyigisho. Mbega twabitahuye, mbega twatahuye ivyari vyo muri kino gihe imbere y'Imana, mbega twatahuye ko atari ibintu byo kuvuga yuko Imana yagiranye nako isezerano maze duce tubandanya dukurikira inzira yacu ko twishakiye. Imana yagiranye nako isezerano kugira ngo dushobore gushira mu ngiro amajambo ari mu iryo sezerano ryiwe, twebwe nk'abantu b'isezerano. Havuga ubwoko bw'isezerano, amaraso y'isezerano, ijambo ry'isezerano, ivyo vyose birajana, birajana. Ntushobora gutandukanya amaraso y'isezerano n'abantu bacunguwe b'isezerano, kandi ntushobora gutandukanya abantu bari mu isezerano ngo batandukanye n'ijambo ry'isezerano. Igihe nasu uyu murongo, umurongo wa gatanu, gusubira mu 30, umurongo wa gatanu ngo gukora Imana yanyu azobasubiza mu gihugu cyari shambu y'abasokuruza maze mucegukire kandi azobagirira neza bagwize gusumvya basokuruza. Amen. Imana irashobora gukora ibikomeye kandi turabona ko kuva ubu muri kino gihe abantu bo mu buryo busanzwe b'Imana turabona ingene ijambo ryayo riko rirashika kandi bigwizwa kuduha intege, bikadutera intege mu kwizera kandi bikatumenyesha yuko ashoboye guhindura ubugaragwa akabugira iparadiso. Ibisagara byasenyuwe hakavukamwo ibisagara vyiza. Nimba munkundiye ko mvuga kino kintu, nibaza yuko nibajije ku muntu yaturongora atwereka aho tubwirizwa kugendera igihe twari mu rugendo Yerusalemu, yatubwiye yuko inzu zose z'i Yerusalemu zubatswe n'amabuye amwe. Kuri jewe ivyo no bivuga ko ubutumwa ntubona yo inzu itukura, inzu y'ubururu, inzu y'urwatsi rubisi canke inzu y'umuhondo. Amabuye yose akozwe neza kandi n'ubwoko bumwe, n'amabuye y'ubwoko bumwe, bayimbye ahantu hamwe, bakundwa. Natwe turi inzu y'Imana, umwami wacu ni we buye rigumye imfuruka ryanswe. Ariko ku nzu y'Imana, aleluya, ni we yari buye rigumye imfuruka abantu batoye, atari rya buye bashibuye. Abanyabwenge b'ibyanditswe baramushibuye, ariko abari bagize inzu y'Imana kuri bo niwe yari rya buye rigumye imfuruka rifashe inyubakwa yose. kandi twebwe twubakanywe nawe nk'inzu y'uburyo bw'impwemu kugira ngo duhe Imana ibimaze by'uburyo bw'impwemu. Haravugwa kandi yuko tubwirizwa kumenya yuko twimbwe kuri urwo rutare, twakuwe muri urwo rutare. Yesaya 51 nk'uko nawe ari, turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Nk'uko nawe yacitse umwana w'Imana yavyawe n'ujya mpemu yera nyene avyaga ubwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima, we imfura natwe abana b'imfura, we umwami natwe abami, we umuherezi mukuru natwe abaherezi. Haranditswe ryakera n'isezero rishasha yuko adafise isoni zo kutwita bene se. Bamwe bamwe bogira isoni, bogutega isoni na twebwe, ariko we ntiyatewe isoni natwe. Oh, nashaka gutora uwo murongo aho avuga canke ahanditswe yuko atagira isoni zo kutwita bene se. Kumbure ko muri mwebwe hari uwo ubona uwo murongo vyanditswe mu Baheburayo. Tuza kuhabona mu kanya yanditswe amaja iburyo muri Bibiliya yanje mu gice ca mbere Abaheburayo. Nibaza yuko ari Abaheburayo igice ca kabiri hano. Abaheburayo kabiri umurongo wa 11, Abaheburayo igice ca kabiri umurongo wa 11 ngo kukuweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Nico gituma atagira isoni zo kubita bene se. Nico gituma atagira isoni zo kubita bene se. Ibi ni jambo ry'Imana. Muri Yohana 20 naho nyuma yaho umwami wacu azukiye yaravuze muri Yohana 20 murongo wa 17 ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data ari weso ku mana yanje ariyo mana yanyu. Aha yari hagati ya bene se kandi niwe mfura muri bene se benshi. Nta n'umwe ashobora gutahura neza ibanga ry'Imana, ariko ibi bintu vyarahishuwe, vyaragaragajwe imbere yacu, vyarahishuwe imbere yacu, kandi dufata ijambo ryose uko riri kandi turagizera. Nico gituma yabiduhishuriye. Ibi ni ibintu vya ngombwa. Bishitse umuntu agasoma ijambo ridasanzwe hanyuma ntagizere, muri ico gihe ntazorihishurirwa, ntazonarihishurirwa. Muri ico gihe rero ntaheza ngo aritahure, ariko Imana nitugirira ubuntu bwo gushobora kubibona. Nashaka ndabivuge muri make, nonge ndabivuge muri make. Kwiherezo kumpera kwiherezo ry'ibango ry'ubukozi rya Mose, Imana yamuhaye igikorwa iramubwira iti igiranye abantu, koranya abantu, hanyuma ushimangire kandi imbere yabo isezerano nagiranye nabo. Isezerano nagiranye nabo, haranditswe ngo gushika uno munsi ntimwatahuye, ntimwabonye, ntimwavyumvise, ariko guhera ubu guhera uno munsi kandi wari umunsi Uhoraho yashyizeho. Amen. Umunsi abantu bari gushobora kuraba, bashobora kubona igihugu cyasezeranywe, ugushyitswa kw'ibyavugishijwe muri Bibiliya kwari kwegereje. Gituma Imana yegeranije abantu bayo irabereka isezerano yagiranye nabo, kandi ikibabwira ibiri muri iryo sezerano nagiranye nabo ese coma umwami akatugirira ubuntu muri no minsi singishoboye kugaruka kuvyahishura n'igice cy'icumi no mu yindi mirongo kuko hajya umumarayika w'isezerano turabona umumarayika w'isezerano umunywa w'amazi w'isezerano hejuru umutwe wiwe dusome muri Malaki gatatu murongo wa mbere ngo kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe hariwe ntumwa y'isezerano munezererwa murindiriye mwiteze mu marayika w'isezerano mwiteze byari bihe Imana yari yageze kwari bihe bidasanzwe mu bugaragwa haravuzwe mu marayika w'isezerano kandi murashobora kubisoma mu byakozwe n'umwe gice cindwi buri gihe Imana yaba yatekanije ikintu kidasanzwe yagirana n'abantu isezerano yakivugurura isezerano kubera iki yagiranye isezerano na Aburahamu kubera iki yagiranye isezerano na Isaka na Yakobo kubera iki yagiranye isezerano na Nowa kubera iki yagiranye isezerano n'Abisirayeli kubera iki Imana n'Imana y'isezerano irafite abantu barimo iyo sezerano yamagiraniye n'abantu isezerano Yesu umwami wacu aravuga muri Matayo 26:36 ngo iri n'isezerano rishasha n'amaraso y'isezerano rishasha kandi turi mu gihe cy'isezerano rishasha iryo Imana yagiranye natwe i Golgota kandi umwami akeneye kutubwira ati amajambo yose y'iri sezerano nayanyu mwebwe bantu muri iri sezerano naremeje buri jambo kandi naragishingiye narishinze kuzorishitsa nimukore byose mu izina ryanje mu kwizera kandi muzokwibona ivyo nzocankora amen anose Imana yatanze amategeko yagize ivyo igera abantu bagakora nkuko yavuze baciye babona ijambo ry'Imana rishikijwe abisirayeli nishenge ryo mwizina rishasha bazobona ijambo ry'umwami rishikijwe gushika ku iherezo mbega murashobora kuvyizera ijana ku ijana singene no kwirirwa ndabaza ikibazo kuko ivyo bibwina cyane mu mitima yacu nta muntu n'umwe ashobora kubikura muri twebwe Imana yarabyishingiye yarabifashe mu minwe ku bwacu kandi twinjiye kumwe nayo muri iryo sezerano kugira ngo ashobore kurishita ku bw'ubuntu acishije muri twebwe kandi ishobore gukora ibisigaye gukorwa byose kandi izobikora izina ryiwe gerane rihabwa icubahiro amen duhaguruke maze turirimbe kano karirimba kavuga ngo ukundi kose natacho ndi ukundi kose natacho jeho maze sinkomezi zanje ariko ni wewe wenyene amaraso yawe aranyeza akanyiza ibyaha byose ewe mwagazi w'intama w'Imana ndaje twunamika imitwe maze dusenge muri make tujye imbere y'Imana kumbure ko bari umuntu ngaha Imana iri kirahamagara uno munsi ishize imbere y'umuntu wese ubugingo n'amahirwe urupfu n'ivyago agakiza no guhona kandi iduhaye ngo duhitemo niba umwami yavuganye n'umutima wawe uri wese ewe bugingo bw'agaciro nubifate nkama nuvyakire nk'ari amajambo y'Imana nuvyemere nk'ari amajambo y'Imana uno munsi niwumva ijwi ryiwe nuko manaza umutima uno munsi ariko araguhamagara ni uyu munsi niubwirizwa kuza mu gihe tucunamitse imitwe amaso yacu tuyafunze ariko imitima yacu tuyuguruye kandi mu gihe turi imbere y'Imana turiko dusenga buke buke nashaka gusaba nimba hari umuntu ashaka kuduza ikiganza akiganisha ku mwami urakoze urakoze mbega bari uwundi Imana ikira bahamagara murakoze mbega bari uwundi urakoze urakoze Imana irikira hamagara Imana irikira guhamagara Imana ntiguhamagara ngo wiyunge n'ishengero ariko Imana iguhamagara ngo wiyunge nayo ubucunguzi bukomoka ku mucunguzi kandi ishengero ishengero s'umucunguzi cyangwa ishengero siwe mucunguzi ishengero naryo nyine ubwaryo rirakeneye ubucunguzi umucunguzi wawe araguhamagara akakubwira ati naragucunguye naguhamagaye mu izina uruwanje niba twumva uwo muhamagaro tuduze ibiganza kugira ngo tuvyerekane Imana irabibona murakoze umwami abahezagire mwese Data twese uri mu ijuru tuje imbere y'inyonga zawe tufite imitima ishima mana yo kwizigirwa igihe cy'ubuntu kiracyariho uracyahamagara mwami washize imbere umuntu wese uguhitamwo arahezagiwe umuntu afata ingingo nziza arahiri umuntu afata ingingo nziza mana kwizigwa turagushimiye kubwabo bose wahamagaye kandi bakaza kuri wewe mwami wo kwizigirwa dukoranye nk'abantu bawe mu izina ryawe imbere y'inyonga zawe turagusavye ngo tugirire ubuntu kugira ngo dufate nkama amajambo yose y'isezerano tuyizere kandi dukore nk'uko avuga mwami twashaka kuyabona agaragaye muri twebwe kandi biciye kuri twebwe ndagushimiye kubw'ibintu byose kandi agusavye ngumugisha wawe utumanukire ko twebwe twese kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen amen.